Zambiratta Miranda. Amakuru, makuru makuru yarantinoye.
Ndabahaye mwaramutse nshuti namwe bagenzi mudukurikira kuri radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 17 ndamukiza umwaka w'2022 aya namwe mu makuru yaranze nondwi turiko turasozera tukaba tuyatangurira mu gisata cha politique Ugwego gwa gisirikare bita kwade gwemejwe kuri uyu wa mbere ni inama nshingamateka ruteye kubiri n'ibwirizwa shingiro Ijo biri mu nsiguro zatanzwe n'umushingamateka Agaton Gwasa mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe imbere y'ukwemeza integuro y'itegeko ishiraho ugo gwego kwade gw'igisirikare c'intega bizoza Uyo arongoye umugambwe CNL yasiguye ko ugo gwego rudakenewe mu gihe igisirikare cy'u Burundi gisanzwe gifise abasirikare bafise ubushobozi bukwiye Ido nido na Benia Xerakana
Ino nego yigizwa organique tuyitoye ijana ku ijana
Iyo ntegura y'itegeko yemeza ugwego rw'abasirikare bashobora gufasha mu gihe bikenewe naho yemejwe kuri uyu wa mbere n'abashingamateka bose babanje kuyiharira ko cyane berekana amakenga bafise agatogwaza arongoye umugambwe CNL mu makenga yiwe yamenyesheje ko ubwo rwego ruzoba rugoye kugenzura
kandi muri formation abasirikare bose baba baragize hariyo iyo migwi iba spesiyalize kugira ngo baze bakore izo operation mwene izo rero gufata n'aba bantu bakitwa yuko bagize inite y'iwabo itandukanye n'abandi je niho nagiriye amakenga larume uko isanzwe iroganize o forme de commando o forme de paracommando iyo hari izo misiyo zihuye nibo bikorako abo bantu nuko uvuga yuko zizoba desere mapetetre difficile meme a controle koko je pour moi nibaza yuko la constitution imprime sur les recommandations ya l'équipe gouvernementale
munyishu zatanzwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi ati ubwo rwego ntiruteye kubiri ntibwirizwa nshingiro ry'u Burundi
nuko babona rwa gato rwasano muhumuriza nabwo ari ukurengera ibwirizwa shingiro rihari ahubwo nkuko bijanye n'ifrade nuko zukuri abasirikare bose nabo nyene hambavu yuko abasirikare kwe nabo n'abanyagihugu rero hambavu ya misiyo legaliyene yo igisirikare turaziye yuko abenegihugu bose mbizo shingiro duhamagariwe guterera mu iterambere ry'igihugu
ubwo rwego rw'abasirikare biswe ko bazofasha mu gihe bikenewe ruriyamirizwa n'abandi banyepolitike batavuga rumwe na leta y'u Burundi ku bwabo babona ko ubwo rwego ruje gufasha ugwaruka rw'imbonerakure gutunga ibigwanisho izuba riva
turamushimiye Benia Xerakana ubwo rwego frade nta kindi rugamije atari uguha imbonerakure ububasha bwo gukora ibikorwa bya gisirikare ku mugaragaro Ivyo bivugwa na Chauvino Mugwengezo munyamabanga mukuru runani ruhurikiyemo imigambwe imwe imwe itavuga rumwe n'ubutegetsi Sefor Arusha abona ko ico gisirikare gishasha kizoba kije gutoteza no gukorera amabi atandukanye atacamira bo bose badashigikiye intwaro ya CNDD-FDD agamagarira abantu kuhagabira Chauvino Mugwengezo
ubutegetsi bwa CNDD-FDD buri ko burashaka gushiraho umugambi kukubera abantu bamaze iminsi bagira bati hari imbonerakure zigisirije iwacu imbonerakure zamaze iri mu myimenyerezo imbonerakure kuva ubutegetsi bwa CNDD-FDD bushikiriye ubutegetsi ahubwo arizo zakoze cyane gusumba inzego zibijejwe arizo zigisoda n'igipolisi ati rero kubera abatavuga rumwe natwe baciye baboneraho kugira kiberekane ko imbonerakure ziriko zirajya mu kibanza cy'inzego zemewe n'amategeko ati imbonerakure ntizemewe n'amategeko noneho rero eka dutegure ingene imbonerakure zizokwinjira mu nzego gutyo rero abamaze imyaka bariko barasemerera badoma ku rutoki kubitameze neza biranga imbonerakure noneho ntibazi baronka icyo bavuga tubazivye kuko zizoba zironse urwego zikoreramo rwemewe n'amategeko mumenye ko icyo kintu iyo programme atakindi igamije atari gusubira guhekura Burundi n'abarundi kuko izo mbonerakure zizoba zironse akanya kugukora neza atacyo zinona kugukora neza ikibi zicemanga urumva rero iryo tegeko canke uwo mugambi mushasha ni mugambi ugamije ikibi kibishe ikibi ngira abarundi batazopfa bibagiye ikibi ku murindi ndiko ndabona ibintu biriko birajako kizohitana abantu benshi kurugero abantu batitega ni yangendo ni yantumbiro ya CNDD yuko kuva bari ku butegetsi babona ko batazobumva ko muri ico gihe rero no gushiraho ishoboka byose kugira intwaro ya CNDD ikomere ikomezwe irambe ku ngoma atacamira
uko kandi niko muri AC genocide gisata cha Canada babona ugo rwego Frad Rouge gushiraho igisirikare c'imbonerakure kugira babandanye gukora mabi nk'abitwa ko bajejwe umutekano bisigurwa na Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe rirwanya ihonyabwoko AC genocide igisata cha Canada kugiwe nagitangaje ko ugo rwego rw'isikare rushigwaho n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kuko n'ugwaruka rwawo ruzwi nk'umugwi w'inkorabara nk'uko byamenyeshejwe n'ishirahamwe ONU umviriza
ibi bintu byo kuvuga ngo bagiye gushira mu gisirikare nako mu byo bitanga mu bikorwa bya gisirikare izo mbonera kure n'abandi bagizi ba nabi bose bahitiye babikora ataho bifitiye uruhusha so kugomba kwigisha abantu gukingira cyangwa kugwanira igihugu naho banamba na gatonya ahubwo murabona yuko imyaka ibaye myinshi abicanyi bo mu mugwi mbonera kure wegamiye leta y'abicanyi ba CNDD-FDD atakindi bakora atari kunyuruza abantu kubatoteza kubambura atana hamwe babirekuriwe rimwe na rimwe ahubwo kenshi bakana kuri ibikorwa bya risanzwe bijejwe inzego z'umutekano ni kugira ngo rero bagombe kunyegeza canke nako ntibisubire kwitwa yuko ari abagizi ba nabi ari imigwi y'abicanyi ibikorwa bifite uruhusha bya bikorwa rero byose by'ububisha byahora bigirwa n'abantu abatefite uruhusha ubu ubizoca byitwa ko ari byakozwe n'abajejwe umutekano gutyo abahendwa n'uruyeri rw'ububisha bwa CNDD-FDD bace bibaza ngo ni ibikorwa bisanzwe by'inzego z'igisirikare ikindi nacyo dushobora kuvuga ni uko nk'uko tumaze imyaka twamira igihe umwicanyi na cyane cyane yagiye ku butegetsi bitabereye atakeshejwe adahanywe n'amategeko mpuzamakungu nk'uko bitegekanywe adahanywe ntibishika naho bibabaje yuko acarushirizaho umurego n'uruyeri gukora bwa bubisha niho hahariho umubona n'ibikorwa by'abicanyi imbonerakure batakundi babonye bo bigenda atari ukugira ngo babahe umwambaro wa gisirikare babahe impapuro z'umutsindo zo kuvuga ko bize kugwanira no gukingira igihugu maze noneho ntazogira usubira kuvuga ngo ni abononye ngo ni imikwi y'abicanyi yegamiye umugambwe
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
mu makuru ajanye n'ubutunzi yaranze inondwi habandanya kuvuga ubukene bw'igitoro mu gihugu cy'u Burundi muri iyi ndwi turiko turasozera twarababwiye ingaruka zibonekeza mu ntara za Ngozi Kayanza Rumonge aho ukwiyunguruza bisigaye bigoye cyane mbere n'ibiciro ku isoko bikaba byarabaye umurengera ni mu gihe iritiro imwe n'igice ya isanse yarigeze ku mafaranga 15,000 mu gisagara cha Bujumbura ho umukuru w'igisagara cha Bujumbura yafashe ingingo yo kwihaniza abanyagisagara ko kizira kikazirizwa gusubira gutwara igitoro mu mabido canke mu macupa ishirahamwe Interpetrole ridandaza ico gitoro ryamenyesheje ko ku ruhande rwaryo ritanga igitoro gikwiye amayiti 350,000 ku munsi mu mastation arenga ijana bakaba bagereranya ko hanywa imodoka 700,000 ku munsi nkuko byashikirijwe n'umuyobozi w'ubudandaji wirindira gakura kuri televiziyo y'u Burundi mu ishirahamwe urukomo rigwanya abagigiturire babona ko hakwiye kujaho umugwi w'amaho wiga ikibazo c'ibitoro mu Burundi ikindi mu nyishu z'ico kibazo nuko hoshingwa ikigega ntega bizoza n'imiburi buri ico mara mezi atandatu Gabriel Usiri akavuga ko ahandi igitoro kiduga igiciro ariko ntikibure tumukurikira
twebwe rero tubona nk'inyishu ubu uya leta yo kwihutira gushiraho umugwi wamaho wabahinga mu mihinga itandukanye mbere n'amashyirahamwe yigenga arimo kugira ngo bashobore kwiyumvira bataka ico no kwita avitechnique no kuvuga ibintu byokoregwa kugira ngo leta ishobore kuronka ibyikorera cyakabiri tubona nuko akwiye kujaho cyagigashye intega bizoza igije intega bizoza igihe umwe Burundi kidari kumabahari biragoye cyane tubona yuko leta yokora icyo kintu gashiraho igacine kabizura n'imiburi iburi cyo hagati y'ameza zo n'ameza atanda murabona ko ahandi hose bitoro biraduga bwa ntibibura twebwe biraduga kandi bikabura murumva ko ari ingorane ikomeye cyane kandi abantu mu by'ukuri bararushe n'ibintu bigaragara icya gatatu twebwe tubona gikwiye gukorwa nuko leta yokora iyi monopole aho usanga hari umuntu n'abantu babiri ugashye usanga ntibashobora gutuma hashobora kuboneka isoko ibintu bitoro bishobora kuboneka ni kwisambura iki kintu cha monopole iki kintu cyuko usanga abantu bari mu bisata cy'ibitoro ibyo nado kugira ngo bibe nuko leta ishiraho ingingo zituma abadandaza benshi bashobora kuzanya mitahe bo mu gihugu nabo hanze bashobora gushiramo imitahe icya kane nacyo tubona gukomeye n'ikintu kijanye n'ibiro ry'amafaranga y'agaciro izo nado kugira ngo biboneke nazo nzira zirazwe ubwa mbere nuko leta igwiza ibintu ishora hanze ni ukuvuga ipampa icyayi ikawa ndega n'isukari naho nayo ubona kwikenye mugabo kandi nigiza cyo gutarika giteza imbere hanyuma igakora ibishoboka byose kugira ngo abanyamitahe baze mu gihugu nabo ne barazana amafaranga y'agaciro bamukera rugendo le turiste
imyidogo ni yose mu banyagihugu b'abakongomani baba ikiba muri Republiki Iharanira Demokarasi ya Kongo biturutse ku basirikare b'abarundi n'imborakure zihohotera abanyagihugu akarero ka hafi akaba ari umusore yunguruza abantu ku ipikipiki yakubiswe n'abasirikare b'abarundi bari kuri ubwo butaka bamuta mu ruzi usize ivyo bakaba babikoze mu gihe bariko baratahuka mu Burundi basubijwe n'abandi hari kwigenekerezo rya 10 za kuno kwezi imana ikaba yarakinze ararokoka ni nkuru twashikirijwe na Vanessa Muhiteka
Amakuru reji inzamba ikura ngai atumenyesha ko ubwo bubisha bwakozwe kwigenekerezo rya 10 gishira 11 za kuno kwezi aho abasirikare bagera kuri 6 b'abarundi bategereye umusore w'umukongomani yunguruza abantu ku ipikipiki ayo makuru ava muri abo banyagihugu b'abakongomani akabandanya avuga ko uyu musore yari yunguruje abantu babiri abakuye Kibira abatwaye Kibirizi aho Kibirizi hari abana no kwibarabara rya 3 rya Buganda mu ntara ya Cibitoke ku cambu ca Rusizi ahitwa Ruhororo niho guhura n'abo basirikare b'abarundi bari ku butaka bwa Kongo baramwaka iyo pikipiki arakubitwa arashaya bacira muta mu ruzi Rusizi batiko yapfuye nk'uko umwe mu banyagihugu avyigana
noneho kwari umumotari yaciye yemera niho yafata inzira araza agenda ku rutaro arahagarara mbere iyo ibasubirije nakubona umuhungu wa mbere ahagaze mu ibarabara yambaye ikintu kizira n'umuhungu burya kumbe yari yasize inkoho hasi ashamirana na hasi atoranya inkoho babwira ati bose niburuke ku moto afata ya moto kiri impande y'inzira abafata bose babwira ati tumanuke kivunguko ubwo nyine hahaza abandi basonda batanu bose ni inkoho b'abarundi icyo gihe abo bari batanu bari bafite umuhungu umwe w'umwungere aca baramanukana bose ko ari babiri usizi Ruhororo ni ku rya 3 ya Buganda twe n'abandi abahungu kwa muhungu wa mbere baramuzirikanaho ku mugongo asamuta mu Rusizi akaragena n'uruzi bo bamenye ko yapfuye mugabo imana iramufasha iyo yamanukiye akaja gufata ikibingo n'amenyo nyamuhungu na iramufasha akavayo mu ruzi
uyu musore akaba yagiye gutorwa bukeye n'abanyagihugu bagiye mu mirima aho basanze ari ikiruruma
abantu bajya mu murima mu gitondo tondo nibo bamusanze aho ariko aradunga buhoro buhoro atana akagomba gifite aratera indura arambira ati yemwe nimumfashe nanjye mu rugo tugahano baramugitura ayo mabwo mu rugongo niho yari ganira banyene nabo bakabahamagara abatwari bo mu kibirizi ikibirizi cyo hamagara abasoda n'abapolisi bamanukayo bafata mu muhungu bakabara mu dugana maka ku gihe nyamuhungu yari ganira uko byagenze abantu bose barengana bakabona imoto yiwe aho ihagaze muri abo bayimbira yuko uyu muntu yoba yagiye nko ku mwanda mukuru
ibyo bikaba bibaye mu gihe abanyagihugu b'abakongomani cyo kimwe n'amashyirahamwe aranye agateka kazi na muntu muri icyo gihugu badasiba kwiyemereza amabi akorerwa kubutaka bw'igihugu cyabo n'abasirikare b'Abarundi bafadikanije n'imbonerakure bitwa ko baje gutuza imigwi y'abagwanyi itera Burundi. Igisirikare cy'u Burundi camenyesheje ko atabasirikare babo bafite mu gihugu cya Congo, ariko ko bafitanye amasezerano n'icyo gihugu yo kwivunira umwasi hamwe.
Vanessa Muyiteka turamukengurukiye. Ni hano tugarukije amwe makuru yaranze inondwi turiko turasozera. Mwakoze mwese abariko baradukurikira, mugire ibihe byiza iwanyu naho ubutaha.
Amakuru yaranze inondwi.